Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ninjye basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Amakuru tubategura tukanayabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda mutukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mutukurikira kuri FM 48 n'ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora. Abadukurikira kuri internet mujye kuri www.radio.com. Tujya kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Abo turi kumwe rero nongeye kubaha ikaze mwese. Mu Burundi gahunda ya leta yo guhangana na virusi ya corona ikomeje guhura n'ibibazo birimo amikoro make. Urugero ni mwishyirahamwe rihuriyemo abatwara abantu n'ibintu.
Ivyo dushoboye twebwe turi ko turitegura kubishira mu ngiro buvuba mugabo ibindi navyo byoba biturengeye bisaba n'ubushobozi burengeye duheze tubabwire badufashe kugira abashobore kubishira mu ngiro.
Uwo ni Charles Ntirampeba uyobora ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu mu Burundi. Muri Côte d'Ivoire ishyaka rya Laurent Gbagbo wahoze ari perezida w'icyo gihugu ryamusabye kuza rihagararira amatora ya perezida mu kwezi kwa cumi. Muri Uganda ho impunzi zituye mu nkambi ya Urukinga zivuga ko zidafatwa kimwe n'izindi mpunzi mu gihugu. Mu Rwanda turibanda ku manza zirimo urw'umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be n'urwa Kamili Zuba wahoze ari umuyobozi wa gereza ya Mageragere. Aya makuru amwe nandi twabateguriye ni mu kanya ntimugikure. Amakuru yacu tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Ishyaka rya Laurent Gbagbo wahoze ari perezida w'igihugu cya Côte d'Ivoire ryamusabye kuza rihagararira mu matora ya perezida mu kwezi kwa cumi. Iden Yongabo abafitiye inkuru.
Uwo mugambwe Front Populaire Ivoirien FPI mu mvunyapfunyo wasabye ku munsi wa gatatu ko Gbagbo ahiganwa mu matora yo mu kwezi kw'icumi. Gbagbo yambitswe izera na sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu mwaka uheze. Ivyuko Gbagbo aba muri iki gihe mu gihugu c'Ububirigi azokwemera ivyasabwe n'umugambwe wiwe agatahuka mu gihugu ntibitomoye. Amatora yo ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi abonwa nk'igipimo ku vyerekeye umutekano wa Côte d'Ivoire n'ubushobozi bw'ico gihugu bwo kuvavanura na kahise karanzwe n'uruhagarara n'ubwicanyi. Yamara abanyapolitike bo mu bihe vyo muri kahise baracariko barahiganwa kuyobora Côte d'Ivoire, ariko Nande Diye yahoze ari perezida yatangaje mu kwezi guheze ko azokwitoza. Perezida hari muri iki gihe Alassane Ouattara yari yamenyesheje ko azokwitoza mu kwezi kw'icumi. Niyo Bedie na Gbagbo bahiganwa yatangaje mu kwezi kwa gatatu ko atazorondera gusubira kwitoza. Abatavuga rumwe nawe bamenyesha ko gusubira kwitoza kwiwe vyoba biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Yamara umugambwe wiwe watangaje ku munsi wa mbere ko ashobora gusubira kwitoza inyuma y'uko uwo yari yagenye kumusubirira umushikiranganji wa mbere Amadou Gon Coulibaly apfuye giturumbuka.
Turava muri Côte d'Ivoire twerekeza muri Mali aho ibiganiro byongeye gukomeza mu gihe ibibazo bya politiki bigenda birushaho gukara. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Abahuza bo mu karere ko muri Afrika mu Burenge bari muri Mali uno munsi kwa kane kongereza utwigoro twabo mu gufasha gutorera inyishu ivyo bibazo vya politiki. Abategetsi b'ibihugu bitanu bahuye mu gihe abatavuga rumwe na leta muri Mali basubiye gusaba ko perezida Ibrahim Boubacar Keita ava mu mabanga yiwe imyaka itatu imbere y'uko kiringo ciwe kirangira. Bariyamirije inyishu yashikijwe imbere yaho n'abahuza bo mu bihugu 15 bigize ishyirahamwe ry'ugufashanya mu vy'ubutunzi bw'ibihugu vyo muri Afrika mu Burengero CEDEAO mu mfunyapfunyo. Umugambi w'amahoro bari bashikirije wasaba perezida Keita gushiraho leta y'ubumwe no gusangira ubutegetsi n'abatavuga rumwe nawe. Yamara abayoboye abatavuga rumwe na leta batangaje ko uwo mugambi utashitse ku byo bifuza byose. Ivyo kubera perezida Keita yoguma ku butegetsi, ishyirahamwe CEDEAO rivuga ko ridashobora gushigikira kuva ku butegetsi kwiwe. Perezida Keita yatowe hisunzwe demokrasi mu matora yo mu mwaka w'2013 yongera gutorwa imyaka itanu inyuma yaho. Abanyagihugu baratakaje icizere muri we kubera ivyagirizo vya ruswa n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu watanguye umwaka umwe imbere yuko ashika ku butegetsi. Ibitero vy'izo ntagondwa bikaba vyariyongeye kurushiriza ku ntwaro yiwe. Mu kwezi kwa gatandatu abantu ibihumbi n'ibihumbi baratanguye imyerekano mu mabarabara basaba ko perezida Keita atanga imihoho.
Tugane noneho mu gihugu cya Thailand kirimo kuvuga ko mu kwezi kwa cumi gishobora gutangira kugerageza urukingo rwa COVID-19 ku bantu nyuma yo kurugerageza ku mbeba n'inkende. Geoffrey Mutagoma akomeza inkuru.
Abashakashatsi hirya no hino ku isi barasibanira gushaka urukingo rushobora guhosha ubukana bw'ikiza cya COVID-19. Bararwana no kugabanya igihe kibarirwa mu myaka ubushakashatsi nk'ubwo bwari busanzwe bumara ngo barebe ko babikora mu mezi. Inkingo zirenga 180 ziri mu igeragezwa, 20 muri zo ziragerageragezwa ku bantu. Ubushakashatsi buri ku isonga bwiganje muri Amerika n'Uburayi, aho ibihugu bimwe biteganya kuzaba byemeje urwo rukingo mu mpera z'uyu mwaka. Thailand iri mu bihugu bike bikiri mu nzira y'amajyambere bigerageza ubwo bushakashatsi. Ubwo ibicurane bikomoka ku ngurube byadukaga mu mwaka w'2009, igihugu cya Thailand cyapfushije abantu barenga 300 mu 47 bari babyanduye. Icyo gihe igihugu cyaguze inkingo zigera kuri 2,000,000 ariko zijya kuhagera icyo cyorezo cyamaze kurangira. Thailand ivuga ko ibyo byayibereye isomo, none ubu yashyize imbere ubushakashatsi gakondo. Kaminuza ya Chulalongkorn ikorerwamo ubwo bushakashatsi bw'urukingo rwa COVID-19 ivuga ko mu igerageza ryakorewe ku mbeba no ku nkende byagaragaye ko rwongera abasirikare barwanya iyo virusi mu mubiri. Ubu bagiye kurugeragereza ku bantu 90 bitanze bari hagati y'imyaka 18 na 80.
Mu gihe Thailand yitegura gutangiza urukingo ku bantu, Ububiligi bwo bwakajije ingamba zo kwirinda ubwandu bwa virusi ya corona, bwategetse abanyagihugu kwambara udupfukamunwa igihe cyose baba bari hanze n'ahantu hateraniye abantu benshi. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidel Niyongabo.
Ivyo byatangajwe uno munsi kuwa kane n'umushikiranganje wa mbere Sophie Wilmes. Yatangaje iryo tegeko mu gihe yahagaritse imigambi kudohora mu kwezi kuza ingingo zafashwe zo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona, ni mu gihe impungenge zitera ziyongera ku bitigira ibishasha by'abanduye uwo mugera n'abakiwe mu bitaro mu ndwi zirangiye. Abantu bari basanzwe bategerezwa kwambara udupfukamunwa mu gihe bagiye mu bibanza byo gusumiramwo mu gihugu, basabwa kugabanya ivyerekeye guhura n'abantu mu kutarenza abantu 15 mu ndwi. Umushikiranganji wa mbere Sophie Wilmes yagabishije ko gukurikiza amabwirizwa mashasha bihambaye cyane. Yongeye avuga ko abakiriya bategerezwa kwambara udupfukamunwa mu bubare no mu buriro kiretse bicaye ku meza. Avuga ko izo ngingo nshasha zitegerezwa gufatwa kugira abanyagihugu ntibite ku mwikomo mu bihe biri imbere. Ibitigiri by'abandi urumugera wa corona mu Bubiligi byariyongeye bikomeye ku bico gihugu coroheje nyinshi mu ngingo cari cyafashe zo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo.
Fidel Niyongabo atujyana noneho muri Ethiopia, aho iki gihugu cyasubijeho internet mu gihugu nyuma y'uko ihagaritswe mu gihe kingana n'ibyumweru 3.
Iyo nkuru yemejwe uno munsi kwa kane n'abamenyeshamakuru batari bake mu gihugu. Ingingo yo gusubizaho serivisi zose za interneti ifashwe indwi imwe inyuma y'uko serivisi zimwe zimwe zayo zitangajwe ko zasubijweho inyuma y'uko serivisi zose zikaswe mu kiringo c'indwi zibiri. Umumenyeshamakuru Samuel Getachu yatangaje ko serivisi zose zasubijweho mu butumwa yanditse ku rubuga Twitter. Yamara hari abandi bavuga ko ivyo vyabaye gusaka umugwa mukuru Addis Abeba, kimwe mu bice vyageramiwe bikomeye n'uruhagarara n'ubwicanyi vyabaye mu ndwi nke zirangiye. Ibyo byari byatumye leta yugara serivisi zose za internet mu ntumbero yo gukingira umutekano w'igihugu. Befekadu Hailu, umwe mu bamenyeshamakuru bakomeye muri Ethiopia, yatangaje ko atamategeko arekurira leta kugara internet. Avuga ko umutekano w'igihugu kenshi ari cyitwazo. Amenyesha ko ibibazo nka byose muri Ethiopia byatanguriye mu banyagihugu mu bice babamwo, naho hari abantu bakokeza ubwicanyi n'uruhagarara ku mbuga ngurukana bumenyi. Yamara amenyesha kandi ko hari n'abantu bigisha amahoro kuri izo mbuga.
Ubushinjacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugatangaje ko konsira y'Ubushinwa iri mu mujyi wa San Francisco muri Leta ya California ihishe umushakashatsi w'Umushinwakazi wahishe isano afitanye n'igisirikare cy'Ubushinwa. Geoffrey Mutagoma afite iyi nkuru.
Ubushinjacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buravuga ko Tang Juan, umushakashatsi muri Kaminuza ya California asaba visa, yavuze ko ntawahuriye n'igisirikare cy'Ubushinwa. Ariko mu isaka abakozi b'ibiro bya Amerika bishinzwe iperereza FBI bakoziwe mu rugo bamusanganya amafoto yambaye imyenda y'igisirikare cy'Ubushinwa n'impapuro zigaragaza ko yakoze ubushakashatsi mu bitaro bya Kaminuza y'igisirikare cy'Ubushinwa. Ubushinjacyaha bwemeza ko ari umwe mu bantu boherezwa n'igisirikare cy'icyo gihugu muri gahunda yo kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge mu bigo bya Amerika by'ubushakashatsi, bakaza bitwikiriye kandi kazi. Tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu, ubushinjacyaha bwamureze icyaha cyo kubona viza nyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Impapuro z'urukiko zivuga ko igihe abakozi ba FBI bamubazaga yahakanye ibyo aregwa, nyuma akaza guhungira muri konsula y'Ubushinwa mu mujyi wa San Francisco. Chen Song, undi mushakashatsi w'Umushinwa wakoraga muri kaminuza ya Stanford, mu kwezi gushize yatawe muri yombi, nawe aregwa icyaha nk'icyo. Ku munsi w'ejo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse konsula y'Ubushinwa yakoreraga mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas gufunga. Ibyo byabaye nyuma y'amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, Mike Pompeo, ku Bushinwa bukomeje kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge wa Amerika. Perezida Trump yavuze ko ashobora gufungwa n'andi mashami ibiro bya ambasade y'Ubushinwa muri Amerika. Umubano hagati y'Ubushinwa na Amerika wakomeje kuzamba mu mezi make ashize kubera kutumvikana ku by'ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Ku wa kabiri, Abashinwa babiri barezwe gufatanya n'inzego z'umutekano z'icyo gihugu mu kwiba amabanga y'ibigo bibarirwa mu magana hirya no hino ku isi birimo ibya Amerika bikora ubushakashatsi ku rukingo rwa COVID-19.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Tugiye gukomereza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Burundi. Mu matora yo mu Burundi, komisiyo y'amatora itangaje ko ishyaka rya CNDD-FDD rimaze kwegukana imyanya 34 y'abasenateri kuri 36 iteganijwe muri Sena y'igihugu. Ni amatora yabaye ku wa mbere w'iki cyumweru tariki 20 y'ukwezi kwa 7. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi, Eroge Birikaneza.
Lisiti y'abahutu ni 256 batoye. Police y'abatutsi ni 86. Duciye dushira hamwe n'amaliste ya CNL, abahutu hatoye 81, ku batutsi hatora 21.
Oli Pierre Claver Kazihise mukuru wa CENI hari ku muhingamo wo kuri uyu wa kane gihe atangaza ibyavuye mu matora y'abakenguza amateka uhereye ku ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ukurikiranije uko indome zibanziza amazina y'intara zikurikirana habanje zitangura. Bwana Kazihise yavuze ko ku ntonde z'abatutsi n'abahutu umugambi uri ku butegetsi wayatsinze ku bice birenga 70%.
Rero turazi ku gihugu cyose ndega imigambwe yaronse amajwi angana. Tonde kwa abahutu rero turabona yuko umugambwe CNDD-FDD waronse amajwi 255,051, akaba ayo majwi angana ibice 73 be n'uduce 75%. Hanyuma akaba umugambwe y'iprona waronse amajwi 6, ni ukuvuga n'ubusa n'uduce 17%. Sangwe PADER waronse ubusa, APDR ubusa, amasenel amajwi 86 bingana n'ibice 24 n'uduce 86%. Ku rutonde rw'abatutsi naho CNDD-FDD bayitoye n'amajwi 2,485, ni ukuvuga ibice 71 n'uduce 84%. IPRONA itorwa n'amajwi 107, ni ukuvuga ibice 3 n'uduce ubusa 9%. Sangwe PADER ubusa n'uduce 6%. APDR amajwi ntiyaronse. CNL ironka amajwi 82, ni ukuvuga ibice 23 n'uduce 19%. Kantiza Antoine Wigenga ntajwi yaronse.
Inama nkenguza amateka itegerezwa kugirwa n'abakenguza amateka 39, muri abo hiyongeramwo 3 babatwa bashirwamwo batitoje canke ngo bahiganwe. Haba mu bagabo n'abakenyezi, aba batwa bongereje ibitigiri vy'abaserukiwe muri uru rwego.
Mu batowe hariho abagabo 21, hakaba abakenyezi 15. Mubongeweko n'abagabo 2 n'umukenyezi umwe. Ni ukuvuga rero abagabo bacaba 23 n'abakenyezi 16. Turabiye ku ijana ibice birimwo, dusanga abagabo ari ibice 58 n'uduce 97, abakenyezi bakaba ibice 41 n'uduce 0.3%. Ni ukuvuga rero murumva yuko vya bice 30% birenga kandi ni vyiza. Inama nkenguza amateka nkuko mwariwe izujamwo abakenguza amateka 39, 65 batowe, 18 n'abahutu, 18 n'abatutsi. Hanyuma rero kuri ndetse abo batowe hagaca hongera ko bakenguza amateka bongeweko babatwa 3.
Abashinga amateka 34 kuri 39 baturuka mu mugambwe CNDD-FDD. Mu itangazo wasohoye mugambwe CNL uza ku isonga gitavuganwa n'ubutegetsi wiyamirije abantu utadomye kuri urutoki bariko bitiranya indongozi zawo na bamwe mu bayoboke bawo n'abansi b'u Burundi kubera yuko watanze ikirego muri sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro unegura kwa aya matora yatunganijwe. Wagiriye ko usaba irekurwa ry'abanywanyi bawo harimwo abo bari bashize imbere mu gucungera amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka yo kuwa 20 ukwezi kwa 5 mu mwaka, hatibagiwe abandi bantu bose bafungiwe ivyumviro vyabo. Igihushanya n'ubwizwa nshingiro shingiro ryo mwaka w'2005 ryahinyanyuwe mu 2018 ryatse uburenganzira abahuza abakuru b'igihugu bwo gucika abasenateri ubuziraherezo batabanje kwitoza. Ivyo bisobanura ko Pierre Buyoya, Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye batazosubira kuba bakenguza amateka. Eloge wika neza ijwi rya Amerika.
Abanyagihugu bo mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ntibarimo kwitabira intero ya guverinoma ibasaba kwikingira virusi ya corona. Muri abo harimo abatwara abantu n'ibintu hakoreshejwe za bisi n'abazigendamo. Ni inkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi, bayisomerwa na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Desire Atungimana.
Inyuma y'indwi zibiri, umushikiranganji w'amagara y'abantu ahamagariye bamwe mu biyunguruza mu mabisi kwambara udupfukamunwa, imvugo ntiyajanye n'ingiro. Unisoko ry'ijwi rya Amerika ryamusanze yuriye bisi atambaye agapfukamunwa. Ari mu batahura ariko ko gafise akamaro mu gukingira amagara yiwe.
Ndamaze kumenya akamaro ko kwambara mask, ariko ntayo nambaye, ntayo namaye kuvyukuri kubera ntayo fise, ntabwo dayironka ariko kumano ironka no yambara, ko ndamaze kumenya akamaro kayo, irankingira kandi bikafasha gukingira n'abandi tugenda duhura. Amwe no vuga ngo n'ubukene, ariko sinohagara ku bukene cyane, nibaza ko ari sensibilisation itaraba nyayo kugira abantu bashobore kuvyumva gose, ko uko ndabibona ngira twa cyafata ko ari ingwara yoroshe kandi toroshe. Mani nibaza ko ba sensibilisation nyayo gose ihereye hejuru geze hasi, ndibaza abantu twogirane nawe ayo mahera twayaheba ko amagara bitamajyana.
Hari bake mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura bambara udupfukamunwa bashitse mu bibanza bihuriramwo benshi no mu miduga yunguruza abantu harimwo uno mukenyezi ari muri bo.
Nambaye maske kubera yuko ahantu ngiye haguriranya abantu benshi, sinzabakomeye, sinzabagwaye, kugira rero nikingire umugera wa coronavirus, mpisemo kuyambara kugira nsohore gukingira amagara yanjye. Iyi wanje fise iramesugwa nkafata iyindi, anatandaho yuko iyo yindi yuma.
Umushikiranganji Tadendi Kumana yari yanateye akandi kamo bene izo modoka zunguruza abantu, yabasaba guhanagura intebe hakoreshejwe umuti w'ici mikorobi, ariko harabasanga nta kirakogwa barimwo uyu mushoferi.
Muri makina aho dusanzwe dukorera mu gaca nk'uturongo yabandi, natwe nyine mu modoka turayafise, uburyo dukuramo ni buke. Bwojara no umuti nko ku munsi wose, sinzira ko umuntu yava akora hanyuma amayira akora akayagura umuti, ibyo nabyo ntivyo kunda. Ahubwo dusaba ubushiranganji bw'amagara y'abantu ngo dufashe bishoboze ko imiti bayituronse, hanyuma tukayikoresha mu ku bwacu n'ibintu bizindi. Tugasaba yuko niyo da disinfecta babishoboye nabyo nyine ngo bidufasha, kugira ngo turabe yuko ico kiza kutugamiranga n'imizi n'andi mashirahamwe babishoboye nk'amashengero, turateye akamu nayo nyine agira icyo afashije muri ico gikorwa.
No mwishirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu, basanga hari bimwe mu vyo basabwa mu guhangana na COVID-19 bitoroshe gushira mu ngiro. Charles Ntirampeba arongoye iryo shirahamwe atangaza ko ivyo badashobora gushira mu ngiro bagiye kwegera umushikiranganji w'amagara y'abantu kugira bikunde bije mu ngiro.
Twebwe twacakiriye neza muri atrabu, ariko rero ni ikintu kitoroshe cyane gushira mu ngiro. Twebwe rero ico twari tumaze iminsi turiko turakora kwari ukuraba neza ibikenewe byose kugira ibyo byumvire bishike, kuko si ibyo byonyine yari yanasabye ko na bamwe basanzwe banyonga ziriya modoka mbere n'ababandi babafasha b'abakomvoye bambara bose udupfukamunwa. Ivyo rero nivyo twari tumaze iminsi turiko turaraba, mbega hakenewe iki kugira ico cifuzo kije mu ngiro, mbega mwishiramo ryo gutwara abantu n'ibintu dushoboye iki, mbega ibyo tudashoboye byogenda gute. Hama duheze tubivugane n'ubushikiranganji, ibyo dushoboye twebwe turiko turitegura kubishyira mu ngiro ubuvuba, mugabo ibindi navyo byoba biturengeye bisaba n'ubushobozi burengeye, duheze tubabwire badufashe kugira abashobore kubishyira mu ngiro.
Naho biri uko uwarongoye atrabu arashimwa zimwe mu ngingo zimaze gushigwa mu ngiro ku bituro by'amabisi mu ntumbero yo guhangana n'icyo kiza.
Ivyo si zo ngingo zonyine zoba zigiye gufatwa hariya mu bituro, kuko hari n'izindi ngingo twafashe zirimo biriya bikoresho n'abakarabiramo amazi, amasabuni n'ibindi. Byumvikana ko rero ivyo dushoboye twebwe mwishyiramo ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi tugiye kubishyira mu ngiro vuba. Mbere nagomba ndabamenyeshe ko ubu twaramaze kugira komande y'ubufukamunwa ku bijyanye n'abadereva hamwe n'ababafasha abakomvayeri babo. Icyo gikorwa kiratangura vuba muri ino minsi ya vuba. Ibindi navyo bijanye n'ubuhinga bwo gupompa tuzoheza tubishikirize ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, nabwo budufate mu mugongo kugira dushobore kutwese gufataniriza hamwe kurwanya aka karanda ka COVID-19.
Abantu barenga 111,552 niwe bamaze gupimwa umugera wa corona kuva ku genekezo rya 31 ukwezi kwa gatanu gushika kuri wa gatatu ku butaka bwose bw'u Burundi. Muri abo abashika kuri 345 baranduye umugera nk'uko byatangajwe ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ubwo bushikiranganje utangaza kandi ko abagera kuri 270 bavuwe barakira 74 bagwariye mu bitaro bitandukanye umwe akaba ari we yitavye Imana.
Desire Hatungimana harakoze kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Tujye noneho mu Rwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwumvise ibimenyetso by'ubushinjacyaha birega umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be. Rwumvise amajwi y'ibiganiro kuri telefone Bwana Cassien Ntamuhanga yagiranaga n'abandi mu gushaka guturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu. Inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Uburyo bw'ikoranabuhanga ryakwiriye ryifashishwa mu nkiko mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 bwongeye kubanza kugorana mbere yo gutangiza iburanisha. Ibimenyetso ababuranyi bombi biriwe bajyaho impaka bishingiye ku majwi ubushinjacyaha buvuga ko yafashwe n'inzego z'umutekano kuri telefone. Mu majwi humvikanamo w'ubushinjacyaha buvuga ko ari umunyamakuru Bwana Cassien Ntamuhanga avugana kuri telefone n'uwitwa Jean-Claude Nsengimana alias Tembo. Namajwi agabanyijemo ibice bine bitandukanye bitewe n'igihe yagiye afatirwa. Mu majwi Ntamuhanga yumvikana asaba Tembo kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agashakishaho dinamite cyangwa se intambi ziturika nk'ibisasu undi nawe akabyemera. Akavuga ko yarafitiye umushuti wakoreraga abahindi kandi ko byashobokaga cyane kubibona. Ntamuhanga yamusabaga gushakisha amakuru y'ingendo, umutekano waho ndetse n'uburyo byari bwinjire. Anamubaza amakuru ku rugomero rw'amazi ya Sebe yakeneye kumenya umutekano warwo, maze Tembo akamusubiza ko rurindwa n'abantu baciriritse. Ntamuhanga yabwiraga Tembo ko muri ibyo biganiro ariwe kizigenza azabashinzwe imitegurire no kubikwirakwiza. Mu majwi kuri telefone yumvikana abwira Tembo ko yamwoherereje amafaranga kandi ko yagombaga kuyagabanya abantu batandukanye bagombaga kumufasha. Ahandi yumvikana ko muri Kongo ibyo yamusabaga bitabonetse. Mu mvugo ubushinjacyaha buvuga ko yabagizimije Ntamuhanga abwira Tembo ko imizigo ayikura mu Burundi gaterwa habugenewe. Mu biganiro bagiranaga kandi Ntamuhanga yumvikana abwira Tembo ko abantu babo benshi bari bafashwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda kandi ko bagombaga kubatabariza amahanga akabimenya. Akumvikanisha ko bari bamaze guhungisha abantu babiri gusa mu bashoboraga gufatwa. Yumvikana abwira Tembo ko bitaga Kazire nawe yari yafashwe ariko we umuryango we wari warangije kumutabariza. Aha birangira yemeje ko Kazire ari umunyamakuru Focus Ndayizera ati wabonye ukuntu ari igisambo mpuzamahanga. Ubushinjacyaha buvuga ko hari amatsinda yagombaga guturukizwamo intambi. Aho ngo ni mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Gisenyi, mu mujyi wa Ruhengeri no mu mujyi wa Cyangugu. Nta kwezi, nta mwaka, nta tariki buvuga ko intambi zinjijwe mu gihugu na Tembo akazirana na mu Rwanda yazihawe n'uwitwa Uturirwa maze bukeye akazishyikiriza Ndayizera ariwe bitaga Kazire. Mu biganiro byabo Ntamuhanga baza Tembo uko Kazire yashyikirijwe ibiturika nyuma y'iminota 30 inzego z'umutekano zikaba ziramuyoye. Amubaza niba ataramugambaniye akamusezeranya ko nibimenyekana ko Tembo yabigizemo uruhare azicwa. Gusa Tembo baganiraga byumvikana ko ibyo Ntamuhanga yamusabaga byose yikirizaga nta gihunga nta no gushidikanya. Umucamanza abajije ubushinjacyaha aho buhuriza ibiganiro n'abandi 11 baregwa maze bwisunza amajwi n'ibindi bimenyetso busobanura ko Ntamuhanga yabwiraga uwiswe Tembo ko bagiye gutabariza abandi bantu babo baburiwe irengero. Urukiko kandi rwibajije kumwimerere w'amajwi n'ikigaragaza ko ari Ntamuhanga na Nsengimana alias Tembo baganiraga. Ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zijya kubumviriza kuri telefone zabanje kubisabira uburenganzira mu rwego rw'amategeko. Bwavuze ko kuba mu biganiro bagiranye barashyizemo Focus Ndayizera bivuze ko nawe yari mu mugambi. Bwabwira urukiko ko amajwi gusa adahagije ahubwo ko buyahuza n'ibindi bimenyetso buvuga ko bidashidikanywaho. Raporo y'inzobere z'abasirikare ba RDF basobanura ko ibyagejejwe mu rukiko bishobora guturika bikangiza ibikorwa remezo bikanahitana imbaga ivuga ko ibi bitagurishwa ku isoko rusange keretse ngo byaherewe uburenganzira. Zisobanura ko ufatanyije insinga ukabona gukongeza umuriro aribwo byaturika. Gusa usobanura ko abaregwa bafashwe batarabihuza. Umunyamakuru Ndayizera yongeye guhakana uruhare ubushinjacyaha umurega yahakanye ko Kazire uvugwamo atari izina rye bamuhimbaga kuko ngo we mu mateka yamuranze ntaho bigaragara ko yigeze abigisambo kuko baregwa ko yafatanywe ibiturika akanahabwa inyandiko yifatira nabyo yabihakanye. Avuga ko yaza kuba yarabifatanywe n'uwabimuhaye yari bufatwe. Ndayizera yabwira urukiko ko impapuro yategekwaga gushyiraho imikono yabaga yapfutswe ibitambaro mu maso bityo ko atashoboraga kumenya ibizikubiyemo. Yavuze ko amajwi ya Tembo hamwe yumvikana nk'uri kuri telefone ahandi akumvikana nk'uri muri studio. Akavuga ko nubwo atari umuhanga mu by'amajwi ariko ari amacurano. Maitre Paul Ntarumwunganira yavuze ko ibigo by'itumanaho mu Rwanda byagombye kuba bigaragaza byibura telefone Tembo na Ntamuhanga bakoreshaga baganira. Nabasobanura ko amajwi yafashwe atumvikana kimwe. Yikomye abahanga batanzwe n'ubushinjacyaha basobanura ibiturika ko batitwa bitwaye nk'abahanga ahubwo ko bitwaye nk'abatanga buhamya bwanderi ya Kim Karangwa mu rubanza afatwa nk'umuhanga kaburahariwe wari bukore sisitemu yo guturutsa ibitsasu icyarimwe hakoreshejwe telefone yahise abwira urukiko ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha ari cyo yise ibinyoma byacuzwe maze urukiko rumwihanangiriza kuri iyo mvugo yongeye kwibutsa ko yarubwiye ko agitabwa muri yombi yahatiwe gushinja Ndayizera ibiturika yasobanuye ko nk'inzobere mu by'ikoranabuhanga ibimenyetso byatanzwe bitari ukuri iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatanu bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda none huyu ni wa mwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 7 nk'uyu munsi mu mateka habayeho twahigezwaho na Venuste Chimimana
hashize imyaka 15 uyu munsi ibitero byagabwe n'abiyahuzi mu Misiri mu gace ka Sharm el Sheikh gakundwa cyane n'abamukerarugendo byahitanye abantu bagera kuri 88 abagera kuri 200 barakomeretse igisasu cya mbere cyaturikiye mu isoko ikindi giturikira ahitwa Namabe aho cyangije bikomeye hoteli iri hafi aho perezida wa Misiri w'icyo gihe Osni Mubarak yatangaje ko azakomeza guhangana n'iterabwoba yabivugiye i Sharm el Sheikh yagiye gusura ahabereye ibitero benshi mu bapfuye barabanyamisiri ariko harimo n'abanyamahanga ibyo bitero byabaye hashize umwaka umwe gusa habaye ikindi gitero cy'ubwiyahuzi mu kigobe cya Sinai igitero cyahitanye abantu 34 mu itangazo ikinyamakuru cyamamaza amatwara ya kisilamu cyashyize ahagaragara umutwe wiyita ingabo za Abdullah Azam wa Al-Qaeda muri Siriya no mu Misiri wavuze ko ariwo wagabye icyo gitero mu mwaka w'1997 intagondwa z'abayisilamu zari zishe bamukerarugendo 58 n'abanyamisiri 4 hafi y'umujyi wa Luxor uri mu majyepfo ya Misiri nibutse ko ubukerarugendo mu Misiri bwinjiza akayabo ka miliyari 6,600,000 mu madolari y'Abanyamerika buri mwaka.
Venuste Nshimimana ndagushimiye ku byaranze amateka yo kuri itariki ya 20 ukwezi kwa 7. Nshuti mwarimu duteze amatwi ndabashimira cyane kwa mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashe gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fatuma Karara Arimase yarahagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu.